hamwe ibi biganiro tubifurije icyumweru cyiza murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Njoti bagenzi nabo mwese muteza amatwi iradio ijuru rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri iki kiganiro dusangira ijambo. Abo tugiye gusangira ijambo uyu munsi batuyagira ku byerekeye injyane ziri mu mugambo w'abadasigana iprona uturukamo icegera cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Kuri mikro muri kumi na Pierre Clavier Niyonkuru, tubahaye ikaze.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Aho hari ku munsi wa kabiri w'iyendwi itariki 11 z'uko kwezi kwa gatanu kumugumya ingoro y'umugambi w'abadasigana iprona, hariko habera inama y'ibiro nshingwabikorwa ya komite nkuru y'uwo mugambwe. Yamara abona bari bankiwe kwinjira
ako bisa kama cyuko urongozi bw'umugambwe gahereje kiringo ko bwahamagaye inama ya biroshinga yuko bya komite nkuru y'umugambwe. Rero nkuko bisanzwe twari tuje kwitaba ku butumire, ariko dufite ngaha twasanze bamwe babemera kwinjira abandi babankira kwinjira, rero turi mu bo bavugiye kwinjira gusa n'uburi turamenye igituma cyatangaje. Kandi nuko hari n'abandi twabonye batari muri izo nshinga bikorwa ariko bari twarinjira, abandi nabo bameze kuba bari mu rwego rwego ntibakundirwa kwinjira.
Iyo nama yavuye ifata ingingo ruhasha yo kwirukana muri uwo mugambwe umushinga mateka Gaston Sindimwo yahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Anise Niyongabo yahora ari umushinga mateka na Isidore Mbayahaga. Ijwi rya Amerika ryahaye ijambo Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, aratubwira ico bisunze mu kwirukana abo banywanyi batatu bakomeye b'ibicocoro n'inararibonye muri uwo mugambwe warondeye intayo kwikukira ku Burundi.
Ibiro nshingwa bikorwa by'umugambwe w'abadasigana iprona byakoranye kugira ngo bice hirya no hino ikete ryari ryanditswe n'abanyamabanga ba mbere b'umugambwe mu ntara, aho bari bakoranye ku igenekerezo ry'indwi rusama 2021 kuko baca hirya no hino amakete yaramaze iminsi yandikwa yandikirwa mu bushikanganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, yandikwa n'abadasigana bamwe bamwe, tukabona ko abo badasigana ko ari uriya duce hirya no hino ngo turabe ko by'ukuri ibyo bavuga ari byo. Tumaze guca hirya no hino twasanze abari banditse ayo makete ari abantu ubwa mbere dufatiye kuko abari banditse ikete n'uwitwa Isidore Mbayahaga, uwo nawe ibiro nshingwabikorwa mu 2017 byari byaramufatiye ibihano byo kumwirukura mu biro nshingwabikorwa no mu zindi nzego kuko yasibye ibikorwa by'umugambwe ntasubire gukorera kubera rero mu 2017 ntiyari yarasubiye kugaruka, twasubiye kumubona mu gihe cy'amatora. Bahoze mu kenguza amateka ya Niyongabo mu 2019 nawe nyene yarigenjeje nabi ibiro nshingwabikorwa biramufatira ibihano byo kumukura mu biro nshingwabikorwa. Abandanya rero akora mu nk'umuganya mugambwe mugabo atari mu biro nshingwabikorwa atari no mu biro by'imboneza z'umugambwe w'adasigana cyo twita Conseil Supérieur d'Orientation du Parti Iprona. Umushinga mateka Gaston Ndimwo nawe nyene turavye kwandika amakete nk'ayo yararaza umugambwe, yarasanzwe ari mu nzego zose ari muri Conseil Supérieur, ariko ibibazo yarafise akaba atigeze abishikiriza mu rwego ngo babyige babyicarire. Tukabona yuko no mu nama ya Comité Central yari yabaye yari yanditse amakete ayiburagiza, ariko byatako akaguma aza aburagiza abadasigana nico gituma bakuru umugambwe mu ntara bari baciye basaba yuko tworaba vyukuri yuko abo bantu bakira badasigana bagifise akaranga mutima ku mugambwe nico gituma tumaze gusuzuma ingingo ya 11 iraba iby'umugambwe badasigana ipona iri muri statut n'ingingo ya 13 twabonye neza ko abo badasigana ubwa mbere abo bari bahanywe bakabandanya bahotorera mu kabi yuko ingingo ya 13 ivuga yuko wakoreye undi mugambwe canke uwagaragije inzego z'umugambwe akabandanya ajuragize umugambwe izo ngingo rero zica zimufata nizo ngingo no munsi birashingwa bikorwa by'umugambwe bigizwe n'abadasigana bashika bane ku ntara canke batatu bivana bakoranye kugira ngo barabe ko vyukuri ivyo bikogwa bakoze bishobora guhanwa na rero bace bafata ingingo yo kubahana kuko turavye ivyo bakoze nibivyararaza umugambwe nibituma basuzugura inzego z'umugambwe nibituma umugambwe ushobora guhungabana none muzi neje rero mu mugambwe w'abadasigana ni ngombwa habeho kirazira nico gituma uwo munsi twafashe ingingo zo guhana tukabarukana burundu mu mugambwe w'abadasigana yiprona gutyo amategeko y'umugambwe agakora ivyo bizogabanya akajagari mu mugambwe
abo banywanyi bobo babona ko bahohotewe banaheruka ndetse kwitura umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu mu makete ijwi ry'Amerika rifise bamwandikiye bamusaba ko yobabera umuhuza kuko ari we aje gutunganywa ry'imigambwe mu gihugu mu rwandiko rwabo abo banywanyi bo mugambwe iprona bemeza ko batacemera uburongozi buhari babwagiriza amakosa azingamitse uwo mugambwe arimo gutwaza umukazo no kunyuruza amatungo y'umugambwe Gasose ndimo anise niyo ngabo na Jidor Mbayahaga nibo bateye umukono kuri urwo rwandiko nk'abaserukira abandi ku izina ry'abagenzi we anise niyo ngabo yiganiye ijwi ry'Amerika ayo makosa
murakoze muvuga muti amakosa twagiriza indongozi z'umugambwe zirongowe na gashatsi muri iki gihe ni naya ayo makosa nuko gashatsi nabo bari kumwe bake bahonyanga amategeko agenga umugambwe mu byo bakora byose tubagiriza ko bihambira ku burongozi bw'umugambwe kandi igihe cararenganye kubera ikiringo batorewe cyaheze kera abarongoye umugambwe mu makomine mu gihugu cyose bahejeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2019 abarongoye umugambwe mu ntara zose z'igihugu barengeje ikiringo cyabo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2019 bari barongoye umugambwe nabo ikiringo cyabo cyahize tariki 14 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2020 murumva rero yuko inzego z'umugambwe zamaze guta igihe kubera ikiringo cyazatorewe cyaheze muri iki gihe rero nta nzego zishobora gufata ingingo zihari twagiriza abarongoye umugambwe muri iki gihe ko banki ibiganiro kandi arizo byari bikenewe muri iki gihe atanzego zikiri ifise ikiringo cazo atanzego zikiri mu mategeko hakwiye ibiganiro birimo abadasigana bafite ivyimviro bitandukanye kugira ngo tuje hamwe turabe ingene umugambwe wacu usubira ku rundi nzego zishasha dutegura amakoraniro kuva mu makomine mu ntara no mu gihugu kugira ngo dukurikije amategeko atugenga ushobore gushiraho inzego z'umugambi umugambi usubire gukora uje ku kivi witegurire ibiringo bya politike biri imbere ikindi tubagiriza nuko wiba amatungo y'umugambwe ku mugaragaro bakagenda baragurisha abamazu abamatongo abamaparcelle mu bisagara bayagurisha bidaciye mu mategeko kandi amahera bakuyemwo bakayatwara kuyakoresha ibyabo uwo nyene n'imiryango yabo bwa kabiri mwatubajije ko tuba tutubaha uburongozi bw'umugambwe twebwe mu bisanzwe turi abantu bubaha turubaha abadasigana bose turubaha n'abarundi bose ariko uburongozi ntitwovuga ngo turabwubaha cyangwa ntitubwubaha kuko nta bukihari nababwiye yuko inzego z'umugambwe muri iki gihe zataye igihe ibikenewe ni uko ahubwo twoja hamwe tugashyiraho inzego kugira ngo umugambwe wacu usubire kuja mu mategeko umugambwe wacu usubire gushiraho indongozi ziwuje imbere indongozi z'ukuri dukurikiza amategeko y'igihugu dukurikiza n'amategeko agenga umugambwe hanyuma zondongozi bitwazironka tuzozubaha nkuko bitegereza
yamara uburongozi bw'umugambwe bwo gusanga kwandika makete atari wo muti abakuwe mu mugambwe ntacu bibabwiye ndetse bemeza ko atacu bizohindura mu bikorwa byabo bongera ko kwingingo yafashwe n'abatabifitiye ububasha anese nyungabo
twabifashe nkuko atacabaye mu mugambwe yadasigana ikorona kuko abo bantu ni basobambike bagashatsi yarabahamagaye kugira ngo bamufashe kwandika no gusinya ibyo yifuza ariko ibiroshingwa bikogwa guko byatowe na komite nkuru y'umugambi mu mwaka wa 2016 mu kwezi kw'icenda sivyo byakoranye benshi mu babigize babadasigana bukuri babadasigana bijambo nijunja barabagiye kwinjira kumugumya barungika abasoda bacungira icyegera cy'umukuru w'igihugu kubabuza kwinjira kumugumya abandi no kubatumira ntibabatumiye murumva rero yatumiye abatatowe benshi batatowe na komite nkuru y'umugambwe batagize rero ubwo rwego bagenda kumufasha gukora ibyo wenye nashaka ibyo rero nta gaciro tubiha nta numwe byohungabanya twebwe tubona ko atakamaro igikenewe nuko ahubwo hoba ibiganiro kugira ngo dusubire kugira inzego zirongoye umugambwe muti mugiye gukora iki guheru tugiye kubandanya dukora umugambwe w'abadasigana ipfuna kuko n'umugambwe wacu kandi tuvugira kugira ngo abadasigana birirwa bararenganywa bashobore kugaruka basubire gutunganirizwa tugiye kuja inama n'abadasigana bose hagati mu gihugu kugira ngo turabe ingene umugambwe wacu usubira kuronka inzego nshasha zemewe n'amategeko kandi zemewe n'abadasigana tugiye kandi kuvugana nabo muri leta bajejwe itunganywa ry'imigambwe kugira bakurikize amategeko nk'uko amateka n'amategeko bibarekurira bafashe umugambwe w'abadasigana ipfuna gusubira kuba umugambwe nk'iyindi ukurikize amategeko kandi ukurikize amategeko y'igihugu ugakurikiza n'amategeko abugenga wenyine kandi ukaba umugambwe ukorera abadasigana utari umugambwe ukorera umuntu umwe cyangwa abantu babiri utari umugambwe uguri abawurongoye bitwa ko baburongoye bagurisha ibyabo byose kugira ngo bawusige wera yakoze
umushinyamateka Abel Gashatsi atwari uwo mugambwe arakurira inkone kugishitsi abafuswe
indongo z'umugambwe zo bene umugambwe bari muri urwo rwego nyobozi ariko rufise n'uburenganzira bwo gufata ingingo baraheza barafata ingingo yo guhagarika burundu kubana umugambwe abo bantu batatu umwe asanga ari mu nzego zose z'umugambwe umushinyamateka Gaston Sindimwo n'uwahoze ari umukenguzi w'amateka Misete Niyongabo hamwe na Mbayahaga Isidore abo babiri ba nyuma bakaba bari basanzwe bari mu bihano
naho ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu bukurikiranye hagufi ibikorwa by'imigambwe yatacu gurashikiriza inkurikizi za mbere z'iyo ngingo ni uko bamwe mu bahanywe bava mu nzego za leta zikomeye barimwo itegeko rigenga inama nshingamateka rivuga ko umushingamateka yirukanywe n'umugambwe wiwe acatakaje ikibanza yari afise aha urabwa niyo ngingo ni gasose ndimwo azoca asubirwa n'uwundi azokwizerwa n'umugambwe iprona aha twakwibutsa ko igihe cyose hegereje amatora canke inyuma yayo gato bimaze kumenyekana ko umugambwe iprona wamucikamwo amashami kuva mu mwaka w'2005 rigeze gatanu iprona ucikamwo ibice
bakunzi b'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika
tumaze umwe kurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye
tubarari guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri sanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika ku wa gatatu no ku wa kane
tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri isanga ku wa gatatu no ku wa kane
uwahoze ari cegera cyo mukuru w'igihugu kuri leta ya Iprona Federico bamvuga inyumvira aragerageza gusigura igito mu mugambwe Iprona ugeze kure ucikamwe amashami mu mwihoyezo yagiriye ijwi ry'America bamvuga inyumvira abona ko amaronko ariyo nkwezi y'amarere aho umwe wese ashaka kwikundwa kaza ku mugambwe uri ku butegetsi
murakoze no kuntumira muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo nabaza gukurikirana kino kiyago tugiranira kuri no radio ya Amerika. Rero ku kibazo muvuze kijyanye n'ibidusanga mu mugambwe wa Iprona, ubwambere tubisanga mu mugambwe wa Iprona gusa, tubisanga mu mugambwe myinshi ariko birakomeye cyane mu migambwe y'Iprona, usanga amashami amaze kushika kuri atanu. Mpamvu ziri nyinshi. Mpamvu ya mbere ku bwanje nuko burya uravye akahise ku mugambwe wa Iprona, umugambwe warushimikiye ku byumviro bishasha rwa Gasore yarafise, yashaka gutuma igihugu cy'u Burundi kiva mu ngorane kirimwo hanyuma kikaja mu nzira y'iterambere. Ibyo byumviro nacho bipfana n'ibyakurikiye mu nyuma kubegwa Gasore apfuye, hacye haba injyane hagati y'abatutsi n'abatutsi muri Iprona. Ntibasubira kumvikana intumbero rwa Gasore yariko arondera guha igihugu. Kindi umuntu ari buvuge ni ibijanye n'ingene kuva mu 36 haciye haza intwaro za gisirikare, maze Iprona isigara ikoreshwa nka kurya wofata akarangi ugasiga ku kintu kigahindura ibara, mugabo ingene kiba ikimeze ibikigize atacahindutse. Nk'ubu fashe isafuriya igizwe n'icuma ukayishyira ku irangi, icuma kiguma ari icuma. Ufashe inkono y'imbumbano wabumvye uhereye ku ibumba ukayizo kariturira, ibumba riture nk'iki cyuma riguma ribumba, mugabo urashobora gushira ko ryarangi nyuma ukamenga byose birasa kandi bidafise akamere kamwe. Rero nshaka kuvuga nti burya intwaro ya gisirikare ni nguvu, ishimikira ku nguvu. Muri demokarasi naho no kuvuga imigambwe myinshi, no kuvuga ibiganiro, no kuvuga ibyiyumviro bidasa, mugerageza gushira hamwe mukaraba ico mwohurira ko kugira biyagirira kamaro, bigirira kamaro abanyagihugu. Rero nacyo gituma asanga rero iyo Iprona ntiyariho nk'umugambwe, yariho nkirangi rya gisirikare rinyegeza ko ari intwaro ya gisirikare gusa. Ngereranije n'ibihari uwo munsi ni nkacyo kimwe, ni intwaro ya gisirikare abavuye mu ishyamba, ni intwaro ya gisirikare ahanini baca bitwaza utuntu twa demokarasi nkirangi, ariko mu mibereho yabo mu gutwara kwabo usanga ahanini by'ukuri atari ibintu bijyanye na demokarasi. Rero Iprona n'ibi bya CNDD-FDD burya ahanini ni nkacyo kimwe. Rero hagacaba ikibazo ningene izo nguvu za uwo mugambwe wa Iprona n'umugambwe wa CNDD-FDD bishobora kubangikana mu gihugu kimwe kandi bimeze kumwe. Ntibishoboka, no kuvuga kimwe ni ngombwa kimiri kindi. Baba sirikare batuma Iproni baho uyu munsi bariko barasaza, abandi barimo barigira, mugabo abo bagwaruka gwa CNDD-FDD bagiye mu ishyamba munsi baracariho. Ninacyo gituma mu bikorwa by'iwabo bagerageza gutuza ikintu cyitwa Iprona. Abasirikare ba kera abari muri Iprona kera baboneka utishwe afatirwa ibihano harya no kuryango baheze yangendo ya Iprona ya kera. Ubu rero hacasigara iki muri aho Iprona? Rero harimo abategereye bati bijya rero ibitwego twafashe kera n'inzira mbi, reka twirondere inzira nshasha hanyuma tujane naba, ko twebwe twitwa abatutsi bazoza baraduha hanyuma twitwa ko turi kumwe nabo, twitwaje ko amasezerano yarusha yavuga abatutsi, reka natwe tujye tugenda mu matora, mugabo muri aho matora ntitugenda duhangana nabo, tugende tubangikanye nabo kugira ngo tube turavugana ingene nitwaronka batazotwigizayo, bahubwo bazoduhamagara tugasangira. Aha rero hacaza ikibazo cy'ibitwita icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Mu bisanzwe uje kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kandi waciye no matora canke bwaciye mu biganiro ntuza uko uzuzanye nawe ivyo muganira kugira mugiraho muhurira nubwo baba batsinze amatora wagize programme no baragira programme byari kuba byiza ko izo programme zibiri zigiraho zihurira wewe cegera cy'umukuru w'igihugu uje ukaza wikoreye nawe ivyo ugizogerageza kuvugana muzoshira mu ngiro bitarayo by'abantu ariko biraba iby'igihugu iby'igihugu buge kibazo rwo gica kibangaho mbega ibyo by'igihugu baravyitwararitse cyangwa uyu munsi bitwararitse ibibanza byabo ibibanza by'abantu wewe uje kubicegera cy'umukuru w'igihugu gatucika sobambike y'umukuru w'igihugu kubera ko zineza kwaca guha kandi ntabyo mugambwe wagutekereye ngo uzokora uretse ko bavuga bati rika urampera ikibanza naka hamisigaye twibandanirize
umushinga mateka sharenditije nawe nyine atwara rimwe muri ayo mashami ntaja kure yabamvuga inyumvira yatubwiye ko ahanini biva ku banywanye b'uwo mugambwe baba bataye umurongo amaronka agatuma bamwe bahemuka maze bagakamira mucoze abashaka kubacanishamwo
wawunda ati ubutemuguye umutiza umuhoro ku banywanye b'iyo migambwe no kwitabahemu bahahamiye amaronko ibyicaro byo mu nzego haba muri leta haba mu nama nshinga amateka cyangwa mu nama nke guza amateka cyangwa ibibanza ibyo rero nibyo byashikiye iprona ubu abariko barashihana muri iprona nabo nyine bahemutse bavuga ati bampe mukenda muke nibo bariko banigana bakubitana imyereka kugira babitoneshe kuri CNDD-FDD kugira ngo ibashire imbere mu byicaro murabona Gaston abayicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bari kubashihana na Gashati beguriye umugambwe mbaye haga marumbise yuko yavuga ati mu matora aheruka yavuze ati jewe ntura CNDD-FDD iby'akabiri akagenda kwiyamamaza yambaye umutamana wa iprona mugakabwa yuko batora CNDD-FDD murumba yuko arakamara amazi atabudasigana bafise na gatonya ninda zabo na marongo barondera nta kindi
nditije asanyishu ari uko ayo mashami yose ubafatwa na bamwe bamwe nk'ibisigarira by'uwo mugambwe yose yoja hamwe mu nama rukokoma yo kwiyunga
umuti rero ku byerekeye iprona nuko abadasiganika n'abandi bubona yuko umugambwe CNDD-FDD ataneza uronderera iprona ica rero ica kureba abo bantu babahemeka bagira ibikoresho ikabatanya kubateranya uno munsi gatonesha ubuke gatonesha ubundi kugira ngo nyene babicike ibikoresho byayo umuti rero kugira ngo iprona isubire yiyunge ibe umugambwe kujya kwa gasore yawushinze yawushaka nuko abadasigana babona yuko inyungu zabo ari ukomeza umugambwe w'abadasigana iprona ukomeza iragi kwa sikaranga mbwani duvuko kwa kasore ayo mashami ya baki na nata baka jahamwe baka vuka wati bahere mwakomi ne muntara kuduka kwego gigi hugu baka raba wati reka turabe inge na tuko kuisuganya tuje hamwe baka vuka wati none tuje hamwe kuila tugiriki kugira ngo duhabuze duharanire amasezerano arusha duharanire agati y'akazi na muntu duharanire kwishyira no kwizana kw'abanyagihugu kw'imigambwe yindi kw'amashyirahamwe yigenga kumenyesha amakuru bafite imigambi bahuriza ko bagaca baja hamwe bagashinga imigwi mu ntara mu makomine kugira ngo barabe ingana bashyira mu ngiro umugambi atanumwe akumiriwe atanumwe asizwe inyuma kubera ko CNDD-FDD itamushaka nivyo niwo muti n'ayahandi ibiriko bariko barakora ninda zabo no kwitonesha nta neza y'umugambwe y'igihugu bakeneye badasigana bariko bararondera kandi cyo bumenya nuko ejo hawukera izo bigumura cyo gituma abo badasigana ukubita gashaka kandi kwa neza CNDD-FDD iriko irabaronderera
bamvuga inyumvira yunga muri iryo abonako ukwiyunga kwa iprona ari ku nyungu z'igihugu kuko uwo mugambwe wa Ludoviko Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira ufite kibanza gikomeye mu gihugu
twarigeze kuvugana n'umu n'uyo yari vice president yaratubari ati je wa mezi na 3 nana natanya yaratabonanye n'umukuru w'igihugu none mwa muri ko muratwara na gute wewe umva ucitse umucangero uje wewe uca mahera ibisigaye ntabihari ntabyo mwumvikana ntabyo muganira kuko ntacu mwavuganye ko muzaza murahurirako uricara ngaho ugafungura yo mahera yawe ukarondirwa intandanse hanyu gihe cyawe giheze ukagenda rero bikaca bitera iki umujinya abasigaye inyuma mu mugambwe nabo bataronse kuko CNDD-FDD yaragize politiki nshasha yo kusambura ibintu byose by'abantu bashobora kwiyumvira kugira bose bacike abasavyi ba CNDD-FDD kusanga rero abo bantu baje ngo n'abanyamigambwe bandi baje gucika abasavyi ba CNDD-FDD inda yo rero muri fraude bubiri ko biraza usanga abantu batakiri mu vyemo mu karanga mutima kumugambwe ahubwo binjira mu kwinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD bakaca bacika bakozi b'umugambwe wa CNDD-FDD mu migambwe wabo nivyo biri muri iprona n'uyu munsi muri Frodebu nkuko nari ko ndabivuga biriko biraza n'ahandi ho bya CNL bya FNL byaje kera usanga rero uyu munsi ingorane dufise ni ingorane y'umugambwe utegeka ubone cyo bacuvuga uti mene ho biki icoba nuko umugambwe utegeka uhinduka hakaba imigambwe myinshi kemerwa hanyuma kemerwa mu mibereho yabo abantu bagakora ibyo biyumvira bagatunganya igihugu nkuko ibibazo bibisaba ibazo by'igihugu bisaba ku itunganya urishasha by'igihugu cokorwa cobanza kuza nyamukuru no kurondera ingende mu Burundi hoboneka intwaro iza kutorera inyishu ibazo by'abanyagihugu kandi itishira imbere umuntu ishiri wabategetse ishiri imbere uwo munyagihugu abwirizwa kuva haryari uwo nyarucara abwirizwa kuva haryari atambara ibirata gwaye imvunja atambwa ahubwo azafise atagatonga afise atakazoza afise nuyo intwaro yoze ubwiza kwitwararika kerekanirwa niwo muntu azoba umuntu nk'abandi murakoze
umugambo iprona niwo wamaze imyaka irenga 40 utwara igihugu ku ntwaro z'umugambo umwe kuva igihugu cikukira gushika mu matora y'umwaka w'igimekene amajana 993 gushika nubo uwo mugambwe wamufise ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu no mugambo ufatwa nk'ubwoko bw'abatutsi ndetse amasezerano ya Arusha nibyirizwa shingiro yerekana ko ari umugambwe uharanira inyungu z'ubwo bwoko bw'abatutsi ubu budacikana n'ibice 15% by'abarundi bose
dusangira ijambo
Nshuti bagenzi namwe mwese mwari muteza biri kino kiganiro dusangira ijambo aniho tukirangirije turabashimiye mubandanye mujyohegwa n'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ahanje Pierre Claver niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije ibihe byiza mugiraho muba mwubahwe
Dusangira ijambo.
To ask, to show us things. Change into